FM.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo. Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mudukurikira. Kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi ndaha mikoro mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru akorera mu Rwanda.
Etienne Karekezi urakoze kuduha kanya. Chuti na mwese moduteza matwi turabara mukije tubahanikaze muri kino kiganiro dusangira ijambo. Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku kibazo cy'umutekano muke umaze imyese wibonekeza hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi n'igitega ku mugwa mukuru wa politike. Atwa kwibutsa ko mu kiringo kitarenza ukwezi hibonekeje abantu batera ibisasu by'amagrenade mu bibanza bitandukanye bihurigwa ko n'abantu benshi muri ivyo bisagara nko ku bituro by'amabisi n'ahandi. Harabaye kandi igitero hafi y'ikibuga c'indege ca Bujumbura, imitego ku mabarabara nko muri komine Mugamba mu bumanuko bw'igihugu n'ahandi, aho abantu barenga 10 barasize ubuzima abandi barenga 150 barakomereka. Igipolisi cy'u Burundi cyashikirije ko abakora ubwo bwicanyi bariko bararondegwa kandi ko bitebuke bose bazofatwa. Ni mu gihe bamwe mu banyagihugu bavuga ko ubu babayeho mu bwoba ntangere ko bataha kare bavuye ku buzi, ndetse ko ari n'abareka kuja mu manza ziba ku mugoroba w'ijoro ku gutinya ko bohava bahagirira ingorane.
Ingaruka mbi bitugira ko ibi bitero bisigaye biba bituma tuba mu ruhagarara. Umuntu mu ruganda agahora akora iyo isaha 10 zigeze kandi haba hakiri kare atangira gutaha ateretse nkagira izago. Ikindi mu kazi dukora dukorana ubwoba ko tuba twikeka ngo umwanya n'umwanya ntitwotegwa.
Acyo gituma twashaka gusaba abajejwe intwaro ko bakongereza abajejwe umutekano kugira abenegihugu bashoboye kugira umutima utuje utekereje ubone ko bacongerewe nk'uko byahora.
Ubugingo ku munsi ku munsi tubona abantu bicwa, banyuruzwa, bahotegwa, bagirwa izafura mbi, bahagarikwa bidaciye mu mategeko. Ikingira agateka akazi na muntu, yubahiriza agateka akazi na muntu, ikingire umutekano abarundi bose.
Umuvugizi wa Leta arahumuriza abarundi kubo umutekano ari wose, ariko agasaba ko abantu boguma barikanuye kubera bakora ibyo bitero yita ko arabakora iterabwoba baticaje. Prosper Ntagwamije hari mu kiganiro cagirishijwe n'abavugizi b'inzego za Leta kuri uyu wa gatanu.
Nivyo ikintu cya mbere cyo noshikiriza bonyene baravyivugiye ijyamigwi ya Leta tabara n'abakorana mu gihugu cya Congo. Icyo tubamenyesha cyo n'imigwi y'iterabwoba. Umugwi w'iterabwoba ni ugufatwa nturaho Burundi gusa, kandi kira noneho Burundi kuva kera bwamye bugwanyiye imigwi y'iterabwoba. Muribuka ko Burundi bwarungitse inzego zo kugarukana umutekano muri Somalia ziraje muri Centrafrique. Ni urugamba rero rw'isi niko nubyita, kandi namwe murabibona nditwaraye karusi benshi mwajya muvuye Bujumbura jejo harabonabonye bashyize mu ijoro. Harabashyize ejo saa 12 renga bisigura yuko umutekano wose ari uriho mu gihugu, ariko rero nta vyama vyera de nta mwongo uri sato ibidahizwe aho twaba twashyize mu ijoro. Hamwe twoba ku isi atamugizwa nabi n'umwe akiriho ucha twigumira ngaha tuba twashite mu ijuru. Isi ntizofiba ijuru. Abagizi ba nayo bariho, ariko dutegerezwa kubaka igihugu tugavye, igihugu camana ingorane cyamana bakigwanya ngo nico gituma rero n'uyu mugwi utegerezwa kugwanywa kandi nibaza yuko uburyo buriho abene igihugu baranyuzwe nuko dutegerezwa kuba bamwe tukumvikana hama inumba za maho hari abantu n'ubu batanezerejwe na mahoro dufise bagomba kuraba ingene asubira inyuma nimore mugabo nko musaba mubizi no mugihe cy'amahoro si byiza kugenda ijoro muri rusange n'ukuri umutekano uriho ariko nababwiye nta vy'amavyerade harashobora kutugora na canke hariya nico gituma ibihugu byose byamba n'inzego z'umutekano n'iz'ubutungane nukugira hagize ikigorana ibyo bintu bihashwe bituzwe bihanwe hanyuma bishobotse biherenge televiziyo ye bihere vyose mu gihugu ica mbere coco no gukomeza ya nyabune intwaro abajeje umutekano hamwe n'ubutungane nukuri igihugu n'icacu tukiteramire igihugu no kwiteramira hanyuma wataye umurongo bamushire ku rutonde aje mu butungane ahanugwe yanse guhanugwa ahanwe niko bigenda.
Evrine Butoyi umuvugizi w'umukuru w'igihugu nawe yibukije ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atako atari ko arakora ngo ateze imbere igihugu ndetse n'agateka kazi na muntu kisununure
tugiye mu gisara cy'umutekano naho nyene murabizi umutekano mu gihugu urahari mu gihugu cyose cy'u Burundi hose ni nyabagendwa kiretse ko haherutse kuba imigwi y'iterabwoba hakabaho inkozi zikibi ico kibazo naco ikibazo kiraba amakungu mugabo murazi ko twese aho duherereye umwe wese ahamagariwe kugira icakoze kugira ngo aterere aciye muri ya nyabune kugira ngo amahoro umutekano dufite no munsi ntibisubire inyuma kandi abene gihugu baravyumva barabitahura ibi rero bavuga ko atakirakogwa nukuri nabadakurikirana neza ivy'u Burundi kuko mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu abene gihugu bagiwe imbere na leta nkozi leta mvyeyi bari ku kivi mu nkundire gato ngaruke mu kijanye n'agatakazi na muntu naha a nyiricubahiro ari ku kivi ariko arakorana n'inzego zitandukanye cyane cyane ko muzi ko hasanzwe hariho inzego zitandukanye zitangira iki gisata hariho umugwi w'igihugu w'agatakazi na muntu hariho umugwi sever hariho umuhuza w'abarundi hariho inzego nyinshi ndetse n'ubushikiranganji ujeje kubungabunga agatakazi na muntu ibikorwa bariko barabikora kandi amaraporo arahari abagomba rero kumenya ibiriko birakorwa mu gihugu cy'u Burundi twabasaba kudatwarira hejuru ahubwo basome amaraporo kubiko birakorwa kuko biraboneka neza ku impinduka ihari kandi biraboneka neza yuko abene igihugu bose batahuye ko iterambere ry'igihugu rituraba twese ko umwe wese ataza guterera aciye mu gisata asanzwe aranguriramo imirimo kugira ngo ateze imbere igihugu yiteze imbere n'umuryango wiwe.
Ubutungane bwemeza ko bwafashe mu minwe y'icyo kibazo cy'umutekano muke. Umushikiriza manza kizigenza wa Republika Silvestre Nyandwi yemereye Ijwi ry'Amerika kwa matoza ya mbere yerekana ko harakagwi cy'iterabwoba kari nyuma y'ivyo bitero. Silvestre Nyandwi yashikirije ko abantu batatu barimo abanyepolitike batavuga rumwe na leta aribo barongoye ako kagwi yita akiterabwoba.
Igenekerezo rya 20 nyakanga mu gisagara cha Bujumbura harabaye ibitero by'ibisasu ntezwa ntoki byatwaye ubuzima bw'abantu n'ibintu byononekaye. Ibyo bitero bikaba bifitaniye isano kandi bije bikurikira ibyari bimaze igihe bikorwa. Mu ijoro ryo kuwa 19 rishira wa 20 nyakanga naho hari habaye igitero mu micungararo y'ikibuga c'indege cha Bujumbura citiriwe umuhisi Melchior Ndadaye. Ubushikiriza manza buriyamirije ibyo bitero bikorerwa bene gihugu ataco bazira kandi urahojeje imiryango yabuza ababa. Twihweje amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu. Ibyo bitero n'ibikorwa by'iterabwoba n'ibyaha by'agahomera bunwa kuko ababikora badatera abasirikare ahubwo batera abene gihugu batariko barabarwanya hamwe n'ibibanza rusangi. Abakora ubwo bubisha batera bene gihugu bitekaniye batariko barabarwanya ibintu n'abantu bikatikirira. Amatohoza amaze gukorwa arerekana ko ibyo bitero bikorwa n'akagwi k'iterabwoba karongowe n'aba bakurikira. Alexis Nduhije ari nawe ari ku isonga ryako Nyamoya François barankitse Margarita Biremba Mercade Nibigira Jean Claude batazira bayaga Niyukuri Nikora batazira gisiga Bahati Gad Albert Ndayiragije Lieve batazira 2026 nabandi tutaramenya neza umwidondoro wabo ariko tukirondera ku bitero byakozwe ku mugoroba w'igenekerezo rya 2020 nyakanga haruguruwe dosiye kubera ko abo barongoye ako karwi twavuze bataba mu Burundi twaciye dufata ingingo yo kubasohorera imitahe mu nzamakungu kugira ngo ibihugu bibahaye indaro bibahagarike hanyuma bibashikirize ubutungane bw'u Burundi bacirwe imanza dusavye ibihugu bibahaye indaro ko byofashanya n'ubutungane bw'u Burundi kugira ngo bahagarikwe turasavye cyane cyane ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko EAC nibihurikiye mu nama mpuzamakungu y'akarere k'ibiyaga bigari CIRGL aho abo bantu twavuze bo babari canke bazabaraca rimwe rimwe ko bodufasha kugira abafatwe hisunzwe amasezerano atandukanye yo gufashanya mu by'ubutungane aduhuza ibyo bikaba byotuma amahoro n'umutekano bisasagara mu karere bitagenze uko bishobora guhungabanya amahoro n'umutekano mu karere kubera ko ibyo bikorwa ari iby'iterabwoba ndetse ari n'ibyaha ndengambibe ibyo navyo bisaba ko ibihugu bifashanya mu kubigwanya mu kurangiza turateye akamo umuntu wese yoba afise amakuru kuri ibyo bitero by'iterabwoba kuyashikiriza parake canke inyamiramabi imwegereye tukaba tubemereye ko ingingo zose zishoboka zafashwe kugira ngo umwidondoro wazotanga inkuru ntuze umenyekane murakoze
yamara abagirizwa bobo barabihakana bakavyamirira kure Maître François Nyamoya umunyamabanga mukuru mugambe MSD utavuga rumwe na leta ari muri abo bikekwa n'ubutungane bw'u Burundi abona ko ari ugwikeko rwa politique
cyambere twashatse kwiyamiriza kwivuye inyuma bijya bitero by'amagrenade byahitanye inzira karengane tubyiyamiriza cyane gose kandi tukongera duhoza imiryango yabutse tukifatanya n'abo bandi bakiri mu mubabaro kubera ubwo ubisha icakamiri twiyamirije ibi byashikirijwe n'umushingwamanza mukuru wa Repubulika yagiriza abarongoye umugambwe MSD tukavuga ko uyu mugambwe abo yagiriza ataruharana na rumwe babifisemo kandi ngira abarundi bose benshi barazi ko bidahuye n'imico n'ingendo y'umugambwe MSD ibintu bene ibyo ahubwo mbere twebwe turanakeka ko bishobora kuba byakozwe n'ubwego rw'iperereza kuko n'ibintu bakunda gukora iyo bashaka kwangiriza umuntu icaha bikajana n'uruhigi rumaze mu by'ukuri imyaka CNDD igira kuri MSD bavuze Alexis Nduhije bakavuga François Nyamoya mugabo mu by'ukuri saba gusa n'umugambwe wose baba ariko bararonde icyanyuma rero naco abo bavuga ngo arakoze amatohoza avuye kuri ubwo butungane ubutungane umukuru w'igihugu nyene yivugiye ko arakamaramaza ubutungane we nyine yavuze ko buteye isoni ubutungane yavuze ko bumutera amarira mu kibanza c'abarundi ubwo butungane nibwo bushobora kuba ngo bwagize ngo amatohoza n'amatohoza afaditse ahari ibyo bakoze n'irementanya nta n'ivyabaye ibyo byagirije ntaho bifatiye cy'umuntu ashobora kwibaza nuko ashobora kuba harimo imvo za politiki zo kurondera abantu batavuga rumwe na leta y'u Burundi
n'umufasoni Marguerite barankitse yamirira kuri byo yagirizwa yibaza ko ahogwa ibikogwa afasha impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda asigaye yakorera ikigo yashinze Maison Shalom kuva cirukanywe mu Burundi
ico niyumvira kuri byo birego banyagiriza ko no nkura iterabwoba yo ntaba nari umukristo nari gushapura kuva mu 2007 baranyagirije ibitari bike mugabo bagomba konjika ingokora n'ukuri nagira ndababwire kandi ndemeshe nabo bose banyumva ko ivyo birego bintumye ahubwo mbandanya nkora ibikogwa ubutumwa bw'urukundo Imana yantoreye jewe rero nagira ngo ubu ubagomba ngo banci ingokora bagomba ngo mvuge nabi bagomba kumbure ko no kwihebura ihibambewe sinzo kwigera nebura ahubwo baneye ikigongwe nzobandanya nkora niyamye nigisha abana gukunda igihugu cabo gukundana kuba koko abavugira urukundo nubu rero ntibinteye ubwoba nubu unda basubiriramo barabonye bahejeje kunyangaza ko nagiye nkubakira abana imahama nkigisha abana nkabarungika muri kaminuza nkigisha nkavura none bagira ngo bantere koko inteba ishushe amakungu amariri vomo baranciriye urubanza rwo guherayo babona mbandanye ibikorwa n'ukuri ndabaremesheje bantu munyumva mwese muhaguruke nimuze dufatane mu nda twange ko baducanishamo ni kubera urukundo nkunda ikihugu canyibarutse urukundo nkunda imana mubona nambara ibara kuva kera ariko ntibintera ubwoba ndaremye
igitera makenga abatari bake nuko bamwe mu bakekwa ababonye canke bafatiwe ahatewe ayo magrenade asase kinganda bishwe canke bapfuye mu buryo budasiguritse akarorero nuwafashwe kwigenekerezo rya 2009 ukwezi guheze mu Gatumba ahari yaje gutegwa grenade yahitanye abantu babiri igakomeretsa benshi uwo mugabo yarafashwe n'igipolisi yamara budakena kabiri umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yatangaje ko uwo yari yafashwe yashatse gutoroka asimbye mu modokari yarimo maze umupolisi akamurasa ariko aramukurikira akabona kwitaba Imana ubundi nuwafatiwe mu Kanyosha mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura kuri yendwe nahanyene hari yaje gutegwa igisasu ca grenade cahitanye umuntu umwe umusore yafashwe yerekanywe ku mbuga nkurukana bumenyi aboneka ko yakubiswe yakomeretse mu maso bukeye umujyango wiwe wemeje ko wahawe ikiziga cyo musore ndetse agahambwa kwitegeye kujya igipolisi mu Kanyosha umujyango watwemereye ko wari wabanje kwanka kwakira ico kiziga yamara mu nyuma ugategeye kwa kugihamba ku nguvu ku rupapuro ruhabwa uwitabye Imana handitse koko yapfiriye muhira ibi biratera amakenga abarani agateka kazi na muntu ari naho bafatira bagasaba ko amatohoza yigenga yokogwa bakikeka ko hari inzego za leta zoba zibifisemo uruhara muri kino kiganiro twasangije ijambo na Frederic bamvuga inyumvira yahoze ricegera ca mbere c'umukuru w'igihugu uyahunze igihugu nawe nyene avunira kago inzego za leta kuraba neza ko ataba ari mu butegetsi boba bari nyuma y'ivyo bitero vy'amagrenade kuri we harakwiye kuba amatohoza yimbitse
tariki 18 buca president Evariste agenda muri Nations Unies munama y'abakuru b'ibihugu bari muri Nations Unies niho bavuga ko hatewe ibisasu bitango amarokete kuri aeroport y'Bujumbura hanyuma wabivuze ati jewe ni jewe yabaye regetabara etabara rero bivuze bidatevye hacha bama grenade kuwa bukeye igitega bukeye bundi Bujumbura ku bitoro by'amabuse ayungisagara mu Kamenge hanyuma rero naho ndabatiye ni grenade mu Kanyosha harapfuma mama n'umwana mu Maria muntuze nya mu Gatumba bituraruhuka jewe rero nkabifatanya n'ugo rugendo prezida yaragize kubera ko byaciye biba atari hari nkabanzi kandi ko muri CNDD-FDD hariho abantu benshi bariko baragwanya ivyo Evariste ariko aravuga avuga ku bucamanza avuga ku basuma avuga ku biki kubera ko abariko aragiriza abantu batari bake bo muri CNDD-FDD kandi bari hasi hagati no hejuru abo rero bariko baramugwanya mu byukuri kubera ko bavuga bati ibintu aguma avuga bidodukwegera karambaraye rero nibaza nti imbonera kure mu bidoga barimwo jarumona sigurenza tubuge imbonera kure zigize imisi zidoga kubera kasa ni wazata kazi kandi kuyu munsi bavuga akazi pfunga urumva bavuga bati kuhunga abanyu mutekano n'amagrand kwibigwanisha barabifise amagrand barayafise inkoho barazifise guhunga abanyu mutekano n'amagrenade cyangwa n'inkoho avet byabisigura biti burya rero reka twebwe tugire tuke tubyitirira bamwe batera kuri aeroport hanyuma naho babihakana turugume tubibeke kako gushikaho twebwe tuzovuga tuti ubu ni baduhuruhusha twirabira umutekano wacu amadusire kwigarurira kwigirira ijambo mu gihugu cyacu iryo twari twararonse kuri nyakwigendera nkuru nziza ko barya bantu ba leta barabagize birya okay nibaza ko abajya magrenade nabyo baravuga ati twebwe ntiturimwo kandi washaka kumva ko batarimwo bisigura ko iyo leta tabari tacivuga muri byari gize kuri aeroport ntibari kwirwa baraterana magrenade ariko abarinze bavuga ati nitwebwe naje bavuga ati sawa kaza mu bivuze reka twe tugira ibinatwe amatwe tubibitirira twakurikirane dukurikirane tudashaka dukubitire ku buhomo ibi bintu bikwiye guhagarara uko bitanga uko ntumenye uwo biherera ntumenye uwo bihitana ntumenye uwo bizogarukira rero birakwiye guhagarara bihagarikwa nande ntibihagarikwa n'imbonerakure ekayi bihagarikwa na leta bihagarikwa n'abapolisi bihagarikwa n'igisirikare kuri wajeje umutekano w'abanyagihugu nibaje inama barabinge ibi bintu bihagarara rwose dusubire no kuvyumva urumva n'izanduru ziriko ziragwira mu gihugu usangero uyu ntuzanya president Evariste wa butegetsi bwiwe buriko burakumurekera burya bariko barabwo burya bariko barabwo bariko barabwimba mu mizi narabe neza bamusamaze ngo nabantu bari tabara nibiki ariko baratera amagrenade jewe ku bwanje ndibaza ko ari mbonera kurezi bigira nabihagarike navuga ati jewe aho ngeza ndasavye muntu baza gufata na grenade tumubone ariko arahanwa ubwo nyene kuko none bazimangana gute bazitera gute bagaca bazimangana ubwo nyene ko badafata abazitera none kuvuga rero abazitera barakomeye gusumba abapolisi gusumba abasirikare batashobora kubafata babavuze bati twebwe abazitera barakomeye kudusumba ntitubafata nimva none bananiye abasirikare n'abapolisi gatuze kuko batatubwira bati ni nakananaka twamufatiye ngahe nakanakana two ngwibi ngiri nitonga habiturenganye nico dukeneye
ico bikoze umugwi w'igihugu wigenguje rwo gateka kazina muntu CNIDH usanga harimo n'ukwihorahora nabifatiye ku mvo za politike kubera ubutungane budatunganiriza neza bose. Sixte Vinyini Muraba twari uwo mugwi CNIDH afatira karurero ku rugo rw'intwazangabo mu gisirikare gwatewe amagrenade yahitanye abantu babiri barimwo umukenyezi wiwe. Iyo ntwazangabo irongoye batayo y'amajana 2 na 2 ikoreye mishamba cimeza rya Rukoko ku rubibe rw'u Burundi na Congo aho muhari ugwanya leta rede tabara watangaje ko ufise ibirindiro uwo muhari ndetse waremanze bimwe mu bitero bimaze iminsi bikogwa. Six Vinyine Muraba aratera ivyatsi ubwo bubisha
umugwi w'igihugu CNIDH urasavye leta y'u Burundi kubandanya matohoza aza yaratanguye kuri ubwo bwicanyi bw'iterabwoba kugira ngo ababugize n'ababashigikiye bafatwe bongere bashengezwe imbere y'ubutungane. Umugwi w'igihugu CNIDH urasavye ushimitse inzego zijejwe umutekano kongereza uburyo bwo gukingira igihugu n'abenegihugu na cane cane ishire hamwe inguvu n'izindi nzego zo muri aka karere. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu uhimiriza abanyepolitike canke abo bose wabafise ivyo baharanira kubikorana ubwitonzi bakirinda uburyo bwose bwo gukoresha igikenye amajambo akokeza ingwano inyifato canke ibikorwa byose byotera umudugararo nkuko vyibonekeje mu minsi heze mu bibanza twavuze ikaba ari inyifato tunegura cyane ngo bihave bisubiza inyuma Burundi mu kugarukana injyane mu bene gihugu baza barateye intambwe ishimishije mu bijanye n'ubumwe no gusubiza hamwe ariyo nkingi y'iterambere. Umugwi w'igihugu wigenguje rwate kazi na muntu usaba amakungu kwiyamiriza ivyo bikorwa bigayitse by'iterabwoba hamwe n'ababikora ukanasaba amakungu kubandanya ashigikira Burundi mu ntambwe buri ko bugira kubijanye no gusimbataza amahoro umutekano hamwe n'agateka kazi na muntu mu gihugu. Edusure kwibusa yuko kubiba kwihorahorana ntibirekwe n'amategeko umuntu iyo yagiriwe nabi aritura inzego z'ubutungane zikamutunganiriza ni kuvuga ko nta mwana ashobora kuzira icyo umubyeyi we yakoze ni nk'uko atamubyeyi yozira ikosa ryakozwe n'umwana wiwe twebwe rero icyo tubona nuko umuntu wese yoshira imbere ubutungane hanyuma umva ko atanezerewe agashobora gushikira inzego zibijeje kugira zimutunganirize hako umuntu agerageza kwihora cyangwa kwihanira wenyine. Twama tubivuga nibaza ko no muri raporo yacu y'ibihumbi 2020 twarabivuze ko ubutungane butegereza kuja imbere y'ibintu byose. Ni ukuvuga ko ubutungane budakoze neza ibintu bikurikira biba bibi. Ubutungane butegereza kuba ubw'akarorero kugira ngo dushobore kuba mu mahoro.
Umuhari w'abakenyazi baharanira amahoro n'umutekano urafise intererano y'igikwiye gukogwa. Uwo muhari ubabazwa n'uko ibyo bitero bimaze iminsi biba bihitana abantu b'inzirakarengane, abagore n'abana. Maitre Immaculée Hunja atwara uwo muhari.
Abanyagihugu benshi bahasiga ubuzima bwabo n'abasivile b'inzirakarengane baba bari mu ngendo, mu miduga, ku masoko, mu bibanza abantu basanzwe bateramiramo, ikana grenade zirategwa mu ngo z'abantu. Mu bahitanywe n'ivyo bitero vyose aho bimaze kuba harimwo abagabo, abakenyezi, ugwaruka n'abana bakiri bato. Abadapfuye muri ivyo bitero barakomereka, abandi bagafungirwa ubusa, abandi bakanyuruzwa amazima yongo. Imiryango myinshi iramaze guhekurwa abavyeyi, igasiga imfuvyi nyinshi n'abapfakazi mu gihugu. Abo bapfakazi n'imfuvyi ntibakigira uwo batabaza kuvyerekeye umutekano wabo n'ababo canke inzego z'ubutungane bitura kuvyerekeye ababikiye ababo, kuko na prezida w'igihugu aheruka kuririra abanyagihugu ajejwe gukingira eka n'amakungu abirorera ko atabutungane ukiri mu Burundi. Nkuko wenyene aheruka kubivumera yavuze ati ahatari ubutungane nta mahoro abaho. Sagaseseshwa rumuri rero ko atamahoro ari mu gihugu. Nubwo mu mvugo ihushanye n'ivyo prezida yavuze, inzego nyinshi abari z'umutekano zibandanya zivuga yuko amahoro yiraye mu Burundi. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme uharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urasubiye kwiyamiriza wivuye inyuma ibitero vyose biri kubiraba mu gihugu n'ababikora, kuko atari nzira ishika yo guharanira ivyo bifuza gushikako. Kwica abakenyezi mu ngo zabo, abakenyezi bantaho nikora ku isoko bariko baratarataza barondera ifu barara bacumbiye imiryango yabo, kwica abana bakiri bato sivyo bizozana inyishu ku bibazo ababikora bafise. Turifatanije n'imiryango tuyihanganisha yabuze ababo muri ubwo bwikenyi butagira izina mu mubabaro n'agahinda iriko iracamo. Mbega aya mahano ubu bwicanyi bukogwa bwohera gute? Nk'uko umuhari wacu udahengeshanya kubishikiriza, nta bitero nk'ivyo canke ingwano bizogarukana amahoro n'umutekano mu gihugu. Leta ntahubwo niyemange ko hari abanyagihugu bariko barapfa bahitanywe n'ivyo bitero, ko ubuzima bw'umunyagihugu wese butegerezwa gukingirwa ibihe vyose, ababikora bose bagafatwa, abafashwe bagashengezwa, inzego ntizihutire kuzimanganiriza ubuzima bwabo n'ivyemeza vyose biriko birakogwa. Hari abemanga ibitero n'abandi batavyemanga, ariko ingaruka ni zimwe ku banyagihugu. Ingwano Uburundi bwaraziciyemo, ariko iherezo ryabaye ibiganiro vy'abarundi ku bibazo vyose bihanze igihugu, na cyane cyane ivyerekeye intwaro y'igihugu ishobora kugarukana amahoro, umutekano, ubutungane n'iterambere kuri bose. Murakoze.
Mu nama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI yabaye kundwa iheze i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahamagariye amakungu cane cane ibihugu bihano rubibe n'igihugu ciwe gushira inguvu hamwe mu kugwanya iterabwoba abona ko ryamaze no gushika mu gihugu arongoye. Nshuti namwe mwese mwari muteze amatwi Ijwi ry'Amerika, reka ikiganiro dusangire ijambo c'uyu munsi tukirangirize ngaha. Tubifurije amahoro n'umutekano iwanyu, mugira muba mwubahwe. Kuri mikro mwari kumwe na Pierre Claver Niyonkuru, duhana gahindukira.
turamushimiye mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru namwe aho muri hose mutwumva ndabashimiye mbatumira kandi kujya mutugezaho ibitekerezo byanyu ibyifuzo n'amakuru hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.